Domnul ce are probleme de nijor, mă s-a uitat, tam, de engaho, da, fata de editor, cu pildă și de gheța, eu mă țin, de client, de dai, nambara, de pauza, da, la banda, în genul meu.
Muvuga ngo zarabandanije zabandanije kuva ejo zibera he aho zatangure niho zikibera
oya ejo inyuma y'igitero twagabwiye kuvuga cy'indege mu masaha y'ijoro twebwe twasubiye mu birindiro byacu tuzanze mu ishyamba rya Rukoko bo rero uno munsi abasirikare b'igihugu baza bakurikirana badukurikirana niho rero intambara zabereye uno munsi mu ishyamba rya Rukoko.
Hanyuma aho ku kibuga cy'indege citiwe Melchior Ndadaye abahazi hariho yinjiriro yinjirira ko abaza baje gufata indege, hariho irindi yinjiriro riza yinjirira ko abavuye mu bihugu bitandukanye binjiye mu Burundi. Mwebwe aho mwagaze igitero ni he? Ni ku bwinjiriro cyangwa ni ku busorohokero bw'ikibuga cy'indege citiwe Melchior Ndadaye?
Aho aba hashyiriwe ni kare byacu ajya ku mapike ajya indege duro cyane cyane bigafako ibindi nazo bigwa ku birindiro birinze icyo kigega muri sona.
Mwabibonye gute ko aho mwononye ari ahururukira n'ahagurukira indege? Ni ukuvuga ko mwari mwinjiye indani
aho utari wabona iyo muturikana aho mushobora kuhasanga ntabona tujye twahabona.
Ibyahononekariye uretse aho indege zugururukira n'aho zigurukira mutubwiye bindi ni biki?
Ibyahononekariye ku kibuga cy'indege?
Yego. No muri iyo migwano muvuga ikibandanye
bise kise ama obi yarando magetike kuri kibuga cy'indege niho kono dogo ariko mu migwano yarandanye barabiye abantu bafite babiye kibwo twara bashe mu rwanda n'abantu bari batatu cyane mu hoga kashi bwo bigira.
Mwateye ubwahe bwoko bw'ibigwanisho ubwahe bwoko bw'amasasu
mu hoga
mutera mwari mugamije iki? Ariko hari abari ko baravuga bati mwashaka kurizamo urugendo rw'umukuru w'igihugu vyiteze ko ava aja i New York mu namigira 76 ya ONU. Ivyo nivyo nivyo mwashaka gukora canke hari ikindi mwari mugamije?
Sibyo kuko cyangwa urugambi rwa rutanga ko batangiye kije kugabanya urugendo rwa kuza ivalita n'ishimwe ariko no kwikanye mu byo dusanzwe turimo mu Rwanda turimo mu Rwanda
ibyo mukahitamo kubyerekana muciye ku kibuga cy'indege?
Yari kibiye mu matike n'ibyo kontrola ngo kuko ku kibuga cy'indege nta hantu hakomeye ku buzima bw'igihugu rero iyo tugumye tugana kugira ngo mugwanye ufite uburyo bw'ikiboko ubwo rero twahitamo twebwe aho hantu ntiworwanye nk'uko neza cyangwa igihe yeze kontrola.
Naho Patrick akabazo ko kuvuga ko mutabikoze kwera urugendo rwa president Burundi Evariste Ndayishimiye ahava akora i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwavuze ko atari cyo mugamije. Ibitero nk'ibi bivugwa ikunze kuba mu gihe hari ikintu cimirije kwa mu gihugu cy'u Burundi canke kiriko kiraba ku Burundi. Aha turatanga nk'amanama atandukanye agiye araba mu Burundi hakavugwa ibitero muri iki bitero vyo mu Rumonge muri buki bitero bitandukanye vy'ahandi hantu kubera ikintu n'ivyo bitero vyamabiza canke bishika akenshi mu gihe hari ikintu kigomba kuba ku Burundi kigomba kuvugwa ku Burundi y'amanama mpuzamakungu y'abivyegeranyo bitandukanye y'amanama abera mu Burundi y'amanama abera hanze ariko atiki tabirwa n'abategetsi b'u Burundi kuki vyama vyahuriranye
ibitero byaje tutaba karendire yo wacinya cyikora n'icyaba ayo manama ariko hari igihe bihurira na bigashika rero ibitero anabaita anaje kubera n'ibitero ko bishyira ngo bakunga bakamenya ko ibitero bindi bitsiyo bakandi bishyirwa bika tuli bimuti.
Ubu Red Tabara muvugira iri mu Rukoko gusa iri mu gihugu cy'u Burundi igwanira hanze igwanira he?
Ndikabara niko ndabwira uno mugo tindiri mu koko ndanani ni wote mu gihugu cyo ndakuna mu rwanda mu Amerika wa
abavugana bo ko hariho ibitero mwiyitirira mutagavye ku ruhande rwa Red Tabara bobo bari mu kuri nta kuri barimo?
Oya abantu bavuga ko twitirira ibitero tutakoze nta kuri nabo cyane barimo Red Tabara iyo buze kintu no kibaye gikoze kandi ngo ushoboye iyo tuvuze iki kintu ko twabikoze no batwa twikoze koko abo bandi nari nyungu bafite muri ibyo nyungu kuko byumahari n'ibindi bari do muri abo nyungu ko abari ko bari bishakira.
Patrick Nahimana uvugira umurwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara murakoze kuri kano kanya mu hejuru rya Amerika.
Murakoze cyane.